iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Muri studio Indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka, ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mwari muzi ko ibumba rifise akamaro gakomeye ku magara y'abantu. Mwari muzi ko ibumba rivura indwara zitari nke harimo ukumene ku mutwe n'izindi. Nivyo abashakashatsi batandukanye ku isi basanze. Muri bo harimo n'umugwi w'abavuga butumwa b'abakristu babitwa abagorozi mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini basanze. Abo bakristu bavuga ko hari akamaro gakomeye ku bintu Imana yaremye bitarinda guca mu mahinguriro. Bimwe muri byo ni ibumba riva mu misozi no mu myonga. Kazi mwese rero mushikiriza ibazo n'ivyiyumviro ku kamaro k'ibumba n'ico ibumba ryo bamarira mu kiganiro muri sanga cerekeye amagara y'amagara y'abantu kuri uno munsi. Inimero mushaka kuduhamagara ko ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo, inimero mushaka kuduhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twababwiye, uyu ni umwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio Indwi. Nkuko tubisanga mu nzandiko z'ikigo NIH cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika citaho indwara z'ibiza, kikaba n'ikigo cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'amagara y'abantu, basanga mu mateka y'isi mu bice bitandukanye abantu bamye bikora ku ibumba mu kuvura indwara zitari nke. Ibumba naryo rikaba rizwi ko riva mu butaka hafi ku isi yose. NIH ivuga ko ibumba rifise ubushobozi bukomeye bwo kuvura indwara zitandukanye mu mubiri w'umuntu, cyane cyane izisanzwe zitwa ama infection. NIH ivuga kandi ko mu bushakashatsi butandukanye bwakozwe, ibumba rifise ubushobozi bukomeye bugenda bukoreshwa mu guhingura imiti y'ikizungu, bukanakoreshwa mu guhingura mu kuvura nako indwara zitandukanye zibangamira uruhu ku bakenyezi n'abigeme. Ivyo biremezwa n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga batari bake muri kahise ka kera no muri ibi bihe bya vuba, harimo n'ivyakozwe n'umuhinga yitwa Careto mu mwaka w'2022. Mu Burundi rero no mu karere k'ibiyaga binini, umugwi w'abavuga butumwa b'abakristu bita abagorozi nabo baremera ubukomezi n'akamaro k'ibumba. Abo barakangurira abantu kugira amagara meza biciye mu gukoresha ibintu Imana yaremye bidaciye mu mahinguriro. Uwo mugwi w'abakristu nabo barakoze ubushakashatsi butandukanye mu kugerageza kumenya akamaro k'ibumba, basanga koko ibumba riravura indwara nyinshi nka amibe, umushishito, igitigu, kuribwa, kumene ku mutwe, ibyo bita migraine n'ibindi. Rero mu bikorwa byabo by'ubuvugwa butumwa bagenda barigisha ibijanye n'akamaro k'ibumba nk'ikintu Imana yaremye gifise akamaro kanini cyane cyane ku buzima bw'umuntu. Nibo batumire dufise kuri uno munsi mu kiganiro cy'amagara y'abantu. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo rero cerekeye imiti kama ikoreshwa nk'uko abakristo dufise uno munsi bagiye kudusobanurira. Mugenzi wacu Diane Ndonse yaradushikirije mu misi yahera inkuru yerekeye ikoreshwa y'imiti kama. Tumutega amatwi kuri iyo nkuru.
Abanyagihugu bo muri komine Mukike bavuga ko imiti kama ari ngirakamaro. Ivyo babivuga bafatiye ko ubwo buvuzi bwabafasha aho hambere hahise ubuvuzi bw'ikizungu butaratera imbere. Ruzobava kono senti wo kumutumba Mutobo avuga ko yavutse ku ntwaro ya cami, atubwira uko abamisionari ba mbere babavuza imiti kama.
Nabonye babikire bajya gusoroma imiti hajya iheha y'ikirundi ngabimye imyewe n'ibindi biti byiye bagaca bagenda bakayikoresha mu gasenyi. Aho rero twege twagenda kwivuzaho hari habo bera n'abarundi barakorana bakaduha ya miti abantu bagakira. Nsubiye ngiye mutumba nasanze ijya miti basuruma nsanga barayiteye ntibayikoreshe. Rero imiti y'ikirundi nayo nirakora, imiti y'ikizungu igakora. Murashobora kuja kwa muganga bikanga baca murungika bati genda murabe mu kirundi mukoresha imiti yaho bakamuvura gaki. Nkibaza rero n'ubu nayo ne ko atawuyita kure.
No muri kino gihe abanyagihugu bo ku mutumba Mutobo bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ubwo buvuzi kama bukibakiza indwara zitandukanye.
Nk'akarorero nka jewe naragiye muri ecography n'inshuro zishika nka zitandatu ndabura ibyo ngwaye. Mugamaze gushikira abavuza imiti y'ikirundi nereye kwa mboroko urya mupadiri wibuta yampaye imiti y'ikirundi numva ndakiza amabinsubiye mbona ari kure cyane nikora kuwa hanyine hakuri mutumba aramvura ndakira
je nagwaye ingwara navuwe n'umuntu atari umufuma avuga ati je ndayize ni ngwara yiza bakera waruguma rukomeye n'ukuri ku Imana
biwarwaye
byari byizanye byari ibintu byiza ku mukondo ku buryo ndi nk'ahantu hari nk'umuyaga umuyaga n'umunda nawe wumva mugaramvura akoresheje imiti y'ikirundi adahamuye atagiye ahantu ngo ahamuragire ukunuko yaranyahira akavuga ati umuti nawamuye akawuse kurakazara gashirako birakira neza.
Umuntu afise imbanye akavuga ati je nagiye kwa muganga, muganga yambwiye ati jewe iyi mbanye imeze uko, muganga akagiye ati jewe rama inzira mucamwe birananiye mugabaje mu kirundi kazabona umukenyezi aribarutse. Nukuri mwudushika imbere ku buryo umuti w'ikirundi udashobora gufutwa kuko agashitsi ka kera kavumbika umuriro nitwaje muri bishasha y'igihe tuzobukenera tutakironka abantu bawuduhanije.
Abavuzi bakoresha iyi miti bavuga ko ubumenyi bwayo bagiye barabuhererekanya kurunganwe, ariko rero harabavuga ko babuhevye bivuye ko amashengero basengeramwo atabwemera.
Umuti kirundi cyane arigeza kuyikoresha mugabo rero ntararaba kubera ubukristo ino muri komine Mukike umenga bugurwa amafaranga nkaca ndaba umupatiri dufise ukoresha umuti kirundi ntunamutumberera ahahereye njambo kugira ngo uze kuri musaba akumva gutanga umuti w'ikirundi ahubwo aca naguca nibihano ndabiravye je nace nabivamo. Ubu uye nabafise imiti y'ikirundi bakoresha yirirwa rabirukako yababye gukunda uyo mupatiri akareka kutwirukako aho no kuri umuntu yosubira ku bintu yakora.
Nubwo biruko harabikika muri ubu buvuzi bakavuga ko bavura uburozi ubwo nabwo bukaba butemewe haba mu bajejwe intwaro canke muri bamwe mu barongo ya mashengero. Aha twovuga nk'uyu mutama bari mpinga wo ku mutumba Mutobo avuga ko atanga imiti y'insango.
Jewe simvura abagwaye ntanga insango z'ababurana nuko z'abigeme bisohokera bagomba kwigira kubaka n'abarondera akazi ivyo nivyo nkora emwe ntawugwaye mvura je mvura ivyo.
Mu bisanzwe uyu mutama nuko gusaga ikikirije akagishyira kure hari nk'umukobwa ashobora kugira 30 cyangwa akagira 35 atarava iwabo baramuroze rero uyamuhaheza nsango uyo miti yindi bibabi yahuraguye ngo yisige ngo cyangwa najye amavuta hama yabone umureheje aragiye acarangira uwundi hakaca rero habarira abantu rero mu madini badashobora kwemera imiti y'ikirundi abo rero nibutse usanga babura n'akazi mugabo babitwe ukatusanga bigenze neza.
Ubu buvuzi bw'imiti kama buracarimo ingorane mu mitumba itandukanye. Ni mu gihe hari umuntu aheruka kwitaba Imana kuwa 31 z'ukwezi kw'indwi inyuma y'iminsi ine yivuza ku muvuzi w'imiti kama uwo bamwe mu banyagihugu bavuga ko ari mu mugwi w'abapfumu ku mutumba Mutobo. Hici Burundi Gregori nyene gupfanwa n'umuntu yagirizwa kuba yagize ibitaro ku muhaniwe nubwo wewe abihakana.
Nabura bakagenda nta bitaro biriho nta baryamaho. Atari uwo nyene yaje kunkwegera nta baryamaho. Nkubu naragiye muri birgade gusamba barandeko umuntu yapfuye nkuko abandi bahora apfa ni kwa muganga hako.
Ariko kandi nubwo biruko abanonosoye ibijanye n'ubuvuzi bw'imiti kama bavuga ko ubwo buvuzi bwobangira kamaro na cane cane mu bihugu bikenye nk'u Burundi. Karire Kinyana Jeanette arongoye ishirahamwe rifise umugambi wo kugwanya ingwara ya malaria hakoreshejwe ibitegwa kama ariryo asesi mu mfunyafunyo.
Ni miti iriho no kwisi yose n'abazungu niyo bakoresha ahantu mu bihugu byose niho bakoresha n'abahingura imiti yo kwa muganga kenshi barabira mu miti kama. Abantu rero bafise ubwenge bukubimenya ingene bikora n'akamaro byogirira abantu. Nk'igihugu gikenye nk'u Burundi nta handi dufise kwirukira atari muri ubwo butunzi kama tuba dufise, tugakoresha n'ubwenge Imana yaduhaye kugira bituvune inzara kandi bituvune n'ubukene. Nk'icyatsi gishobora gukora nk'imboga canke ari amababi y'ivyamwa tuvuga ko ari imiti, kandi ubwa mbere na mbere ari imfungurwa kandi ari ngaburo.
Uyu muhinga mu buvuzi bw'imiti kama abandanya asaba leta guteza imbere abavuzi bayo mu ntara zitandukanye biciye mu kubigisha. Kubwiwe abona ko abikikamwo bakayobya abanyagihugu batosubira kuronka kajyo. Mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Harakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse yaduteguriye inkuru yerekeye imiti kama n'ibindi bijanye no kuvura umubiri w'umuntu biciye mu bitegwa. Umwe rero mu bavuga butumwa b'abagorozi atanga inyigisho zijanye n'akamaro ko gukoresha ivyo Imana yaremye bidaciye mu mahinguriro harimo ibumba ni Jean Bosco Nduwimana. Niwe mutumire wacu mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Jean Bosco, wiriwe neza? Allo Jean Bosco, uratwumva?
Ego ndabumva cyane, mwiriwe neza.
Kaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Jean Bosco, ibumba n'ubutare bucukugwa mu butaka rishobora gucukugwa ahantu henshi hatandukanye nk'uko twabyumvise mu mashanga mu misozi n'ahandi. Hari ubwoko bungahe bw'ibumba rivura neza na neza?
Murakoze cyane. Ibumba riri amoko menshi bivanye n'amabara rifite cyane ibyo bita couleur mu gisansa, bikagira ibirigize biririmo ibyo bita composition, bigenda bitanganya ububasha cyangwa bigenda bitanganya urugero bitewe n'ubwoko bw'ibumba bitewe n'uko risa. Rero bimbwa ahatandukanye mu gihugu cyacu cyane hirya no hino muri bino bihugu by'ibiyaga binini, ariko no ku migabane y'indi y'isi, kuko muri kahise turabona ko byakoreshejwe cyane nko mu bwami bwabayeho buzwi cyane, ubwami bw'Ababuloni, ubwami bw'Abashuri, mu bwami bwigeze kubaho bunini cyane bw'Abashinwa, mu Bagiriki bayakoresha no mu Barabu. Rero iri amoko agera ku ndwi dufatiye ku mabara yaryo.
Amabara rero asigura ico ivura iryo bumba rivura.
Amabara asigura ico ibumba rishobora kuvura, ariko hariho ayagenda akora bimwe bizanye n'ibiyagize ibyo bita composition minerale cyangwa ibiyigize mu bigize ibumba mu byunyunyu. Aha twovuga nk'ibara ry'urwatsi rutoto, hakaba n'ibara risa n'ikivuvu byo bita couleur grise, hakaba n'ibara ry'umuhondo, hakaba n'ibara ritukura, hariho n'ibara ryera, hariho n'irishaka gusa n'ubururu, n'ibyo bishaka gusa n'icyo bita la couleur rose mu kirundi sinzi neza no kivuga mu buryo bwumvikana, ariko bivuze couleur rose benshi bashobora kumva. Rero ayo mabara uko ameze cyane uko asa niko agenda agizwe n'ibintu bitandukanye, ariko muri rusange arafite ibumba rifite ibyunyunyu nyamukuru bisanzwe bihurira ko byose hamwe uko amabara agera ku ndi, nubwo bitaba bingana ku rugero. Tuvuga nk'icyunyunyu cya silisium kigizwe imo kiri mu ibumba ku bice 25 n'ibice 8 ku ijana, tukavuga nk'icyo bita aluminium kiri kigera ku bice 7 n'ibice 5 ku ijana, harimo icyunyunyu bita fer abandi bakunda kwita ngo ni icyuma, kikagira ibice bine n'ibice 7 ku ijana, harimo icyunyunyu cya calcium ku bice 3 n'ibice 4 ku ijana, hakaba n'icyunyunyu cya sodium ku bice 2 n'ibice bitandatu kujana hamwe nico bita potasiumu ku bice bibiri n'ibice bine ku ijana hamwe n'ico bita magnesiumu ku bice kimwe n'ibice icenda ku ijana nivyo muri rusange bigize ibumba nivyo bitera gukora cyangwa kuvura cyangwa gufasha abantu kubera ko kubakunda bibiliya bakanayisoma ijambo ry'Imana rikubwira ko twaremewe mu ibumba.
Ni ukuvuga rero ko ivyo vyunyunyu nk'uko tubizi ni bisanzwe ari vyunyunyu biri mu bintu byinshi dusanzwe turya nk'imboga n'ibindi byinshi cyane birumvikana yuko nibumba n'igihe aba rifise ivyo vyunyunyu rishobora kuvura
cyane bitewe n'uko imboga cyangwa ibindi turya bikomoka mu bimera biba byakomoye cyangwa byanonse ivyo vyunyunyu birukuye muri yavu yavu ry'amabara atandukanye twita ibumba cyangwa iryo vu risanzwe riboneka ko ridasangiye amabara bivanye n'aho umuntu aba aherereye mu isi. Rero ibumba riri muri iryo vu ritanga ibyo by'ubunyunyu ku biterwa risanzwe dukoresha. Ni nacyo nayo mpamvu twahisemo kugira ubushakashatsi kuri byo tugasoma ibitabo bitandukanye byanditswe n'abahinga mu by'amagara y'abantu bagiye batanga umuco ku kintu bita la medicine natirotherapeutique cyangwa medicine fitotherapeutique. Ni ukuvuga ubuvuzi bufatiye ku byaremye Imana yaremye ibintu bitarinze guhingurwa nk'uko mwamaze kubivuga. Twasanze ibumba naryo riri mu bintu byofasha abantu bishobora kubavura uburwayi butari buke butandukanye bushobora gufata umubiri w'umuntu.
Nkuko twabyumvise n'ubushakashatsi bwarakozwe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cya NIH, ni kigo gihambaye cyane cya Leta ya Amerika kijejwe ubushakashatsi, barasanze yuko koko ivura ibi bitari bike. Nko mu Burundi none riboneka hehe ibumba ku butaka bw'u Burundi? Niri he riboneka cyane cyane muri iki gihe
ku butaka bw'u Burundi? Ibumba rirahaboneka nubwo benshi batabizi kubera bitewe n'uko abarundi ntibarizukira kugira ubumenyi kurondera ubumenyi cyane ku bijyanye n'amagara. Ariko ku butaka bw'u Burundi turavuga nko mu ntara ya Kayanza haraboneka ibumba risa n'umuhondo, haraboneka ibumba risa kandi gera, ibumba gera iyo bita argile blanche cyangwa abandi bakunda kwita ngo ni ishwagara, kimwe bita ishwagara mu Kirundi. Turaronka kandi n'irindi bumba rishaka gusa n'urwatsi rutoto riri hagati y'urwatsi rutoto n'ikivuvu, riboneka mu ntara ya Makamba. Ibyo nibyo Burundi rikunze kuhaboneka cyane, nubwo hari ibice bimwe bimwe ushobora kuronkamwo irisa n'ibitukura ari nabyo byashobora kuboneka bivanye n'ibice by'intara nko mu bice cyane cyane mu bice by'ubuyogoma no kujya mu bice cy'ubuyogoma za Rutana hirya, naho urashobora kuronka irishobora gutukura bivanye n'umuntu ingene yimbye gushika hasi cyane. Ibyo nibyo rikunze kuboneka i Burundi, ni nabyo kubamaze kumenya ahantu kaje ukunda gusanga no ku masoko.
Urakoze cyane Jean Bosco Nduwimana. Kino ni ikiganiro gihe ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika, nabo nyine barashobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kanya. Ariko kandi kabazo no kubaza mbere ko tuja ku murongo, hano muri Amerika turabona cyane cyane abigemera bakunda gukoresha ibumba mu bijyanye no gusukura umubiri wabo, umubiri mu maso barakoresha ibumba cyane. N'indi miti irakoreshwa birumvikana mu bushakashatsi twumvise yuko imiti y'ikizungu nayo nyene ikoreshwa, baba bakuyemo nk'ivyo vyunyunyu mwavuze byo mu ibumba bakabikoresha mu miti y'ikizungu. Ibumba rivura cyane cyane iki? Mwasanze ari kihe kintu usanga ibumba rivura abantu benshi batijukira batazi?
Murakoze cyane ku bushakashatsi tugira cyane ku bumenyi tumaze kuronka uyu mu bitabo bitandukanye dusoma. Twasanze ubwa mbere yuko abantu bamenya indwara nyinshi rivura, bakwiye no kubanza kumenya uburyo rivuramo rigeze mu mubiri w'umuntu. Mu bitanzwe Imana yaremye ririmo ubushobozi mu buryo bubiri, icyo bita pouvoir absorbant, bikagira icyo bita pouvoir absorbant. Ni ukuvuga rifite ubushobozi bwo kugoma imicafu igendera nko mu maraso cyangwa ikagendera mu mwuka, ikayigomera maze rikayikwegera ko aho rikayisohora biciye nko mu mwanda mukuru iyo umuntu agiye kwituma. Rifite n'ubundi bushobozi bita pouvoir absorbant, ni igihe rishobora naho nyine kuyikwega rikayinunuza, ariko mu nyuma rikayireka imicafu mu nyuma ikarengana ikamera nk'isohotse. Ishobora gusohokera mu mwanda muto, ishobora gusohokera mu guya, ishobora muri izo nzira kenshi zibiri gusohokera mu guya cyangwa mu mwanda muto. Rimwe na rimwe umuntu asohora umwuka impemu yo duhema, naho nyine arigiye dusohora imicafu. Rero mubyo bishobora kuvura mu ngwara zishobora kuvura n'ubugwayi bwishi butandukanye mu gitabo cyanditswe n'aba n'umuhinga mu by'amagara y'abantu yitwa docteur yitwa Ernest Schneider cyitwa igitabo cyitwa Santé par la nature mu kigabane cyacu cyitwa géothérapie cyane kwivuza ivu harimo n'ibumba yarerekanye ko ibumba rivura indwara nyinshi zitandukanye hari ni igihe rivura nk'ibyo bita ama inflammation ni ukuvuga uburwayi bw'ururumba kw'ingingo mu buryo butandukanye bigafasha kubagira ama infection nk'uko mwamaze kubivuga rirafasha cyane cyane rwose no mu gukabura ingingo z'umubiri zimwe zimwe nk'umuntu yagize ikibazo cyo kubura amaraso hirya no hino mu mubiri utandukanye cyangwa igihe amaraso asa n'ayatabuze neza hari iyo urinde rifise icyo bita pouvoir hématostatique riheza rigakangura amaraso agashobora gushyika mu ngingo zitandukanye z'umubiri rishobora no kuvura ibiguma rifise ubushobozi bwo kuvura ibiguma by'ibita cicatrisation ni ukuvuga iyo warifashe ukagira agafukaryo kagatunganya neza ushobora kugira kuritoba mu mazi rikamera nka kondo ukagomeka ku kiguma aho tuvuga cyane cyane nk'ibumba ryera birafise n'ubundi bushobozi bwo gukura imicafu mu mubiri ibyo bita depuration rirafise n'ubushobozi bwo kugwanya uburozi umuntu aba yinjije mu mubiri bukomotse mu byariye cyangwa mu byanyoye bita pouvoir antitoxique riranarinda umubiri w'umuntu kugwara cyangwa kwinjirwamo n'uburwayi bukomoka ku mabakteri mu byo bita pouvoir antiseptique et bactéricide ibyo byose birabishoboye rero muri rusange bivura indwara zitari zike ndashobora gutanga nk'akarorero kuba ariko barakurikirana ijwi rya Amerika nko ku burwayi ukunda gufata igice cy'umutwe cyane ibice bijejwe ihanahana amakuru mu mubiri byo bita system nerveux hari uburwayi ukunda gufata ibyo bihimba cyane nk'ubwo bita depression ibyo bita nevrose ibyo bita asthme ni uburwayi buba bufashe ahanini ingingo zo guhanahana amakuru mu bwonko bw'umuntu icyo gihe iyo umuntu yagize icyo kibazo icyo bita asthme ni ukugira intege nke mu bwenge ukumva ubwenge bufite intege nke depression ni igihe umuntu arengerwa akabura ingene yifata ugasanga yatakaje ubwenge na nevrose ni hafi cyo kimwe uretse uko bigenda bitandukana ku rugero aha turavuga nk'ibyo bita kwivura rero ukora icyo bita bendo d'argile cyangwa kuryama mugondo w'ibumba ahantu riba riboneka cyane ukaryamamo ukagicaramo urahize ukumva utuje neza ukumva uraruhutse
ibyo onye turabibona kenshi mu bihugu bya Buraya barakora ibyo wise bendo d'argile aho abazungu bakunze kuja muri utwo turere tuba turimo ibyondo by'ibumba bakabijamo bakabyogamwo nka kujya boga muri piscine biraboneka cyane birakogwa ariko tuje ku murongo tuhe n'abanywanyi bishwe rya Amerika akaryo ko kubaza ibibazo n'ivyumviro tubibutse mwese muduteza amatwi yuko Jean Bosco Nduwimana sumuganga ariko yaragize ubushakashatsi kubijanye n'akamaro k'ibumba mu mubiri w'umuntu akaba kandi yatangarizo nyigisho bahereye ku ijambo ry'Imana babigisha byerekana akamaro k'ibumba n'icyo rishobora kumarira umubiri w'umuntu n'indwara umuntu ashobora kwabwaye tuje ku murongo twakire Noah uratwumva
ego ndabumva
maro neza
maro cyane
kibazo cyangwa cyumviye
ni cyumviye nagomba guterera kuri uwo muntu ari karabwira ubushakashatsi kubijyanye n'ibumba ni kintu gishasha cyane nko ku bantu b'abarundi kumva yuko ibumba rishobora kuba ririmo umuti cyangwa rishobora kuba rivura kuko nko mu gihugu cyacu ririho ahantu henshi mu ntara zitandukanye muri zo yadondaguye harimo n'izindi ayo batadondaguye nk'abarundi benshi barizi ibumba yuko rifasha cyane cyane nko ku bantu babayitwa abatwa mu gihugu cyacu barikoresha cyane cyane ku kubumbamo inkono nka hamwe bomenya yuko rifite akamaro kanini ku magara y'abantu yoca akomeza inyigisho ku banyagihugu hirya no hino mu ntara zitandukanye kugira bashobore kurikingira baribungabunge kugira rishobore gufasha abanyagihugu mu magara y'abantu Rero nkuko yatanguye uwo mugambi twamusaba yuko yoca atangura inyigisho aciye mu kubitangaza makuru bitandukanye zaje mu Burundi cyangwa ibyo hanze kugira ngo dushobore kumenya neza ibi akamaro k'iryo bumba kugira abajeje intwaro abajeje amagara y'abantu bashobore ahantu byo bari hose batangure kurikingira bamaze kumenya akamaro byo bari fise kugira ngo abantu bagira amagara meza biciye muri izo nyigisho yoba yaramaze kugira ku bushakashatsi nagomba rero kumubaza akabazo kamwe yuko muri ibyo yoba yadondaguye yuko byaba bifitiye akamaro ku bijyanye ngo no kongereza amaraso cyanke nk'umuntu ngo ariryamyemo ashobora kuba agira amagara meza yuko yoba abifitiye icyemezo gikwiye cyangwa ko yoba yarashoboye gukorana n'abaganga kugira atange neza ibintu yoba yarashoboye gupima akabona yuko ari ukuri nk'ibibe ari ibintu byo kuvuga ngo riravura riragira nte atari by'ukuri rero byosaba yuko ashobora kwegera abaganga kugira bamufashe namba atari byo yigiye ari ubushakashatsi yagize kugira ashobore gutanga icyiyumviro kijyanye n'ukuntu rivura naba yashoboye gukorana n'abaganga babigejwe kuko ntushobora kugira ubushakashatsi bw'iwawe bwenyine utari kumwe n'abaganga kugira bashobore kukuraba neza indwara zishobora kuba rishobora kuvura teri gapfupfa haza mu bijyanye n'amagara y'abantu nibyo byomufasha cyane kugira ngo abantu bashobore gutahura uko umuntu yiyumviye ikintu akavuga ati iki kintu kirafasha atakoranye n'abaganga abantu benshi ntibakunda kubyizera kanini
urakoze cyane Nowa ariko mu ntango nk'uko bivuze ibyo uvuze birumvikana kandi birahambaye nk'uko twabivuze mugabo mu ntango y'ikiganiro ubushakashatsi bwinshi bwarakozwe ku kamaro k'ibumba no hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi buraya n'ahandi ubushakashatsi bwarakozwe mu bigo by'amareta bwerekana ko ibumba ririmo kamaro ririmo n'ivyunyunyu bifasha kuvura indwara zitandukanye nk'ikigo nari nashikize cyitwa NIH hano ikigo cy'ubushakashatsi kivura indwara z'ivyaduka nacho nyene kiragira ubwo bushakashatsi ariko turamubaza Nduwimana bimwe mu byo wavuze byerekeye iyongerezwa ry'amaraso n'ibindi urakoze cyane Nowa
ego ngogerageza kugira ngo atange umucyo kandi ashobore no kwegera abantu bajeje ibintu by'amagara y'abantu kuko byoshoboka rikarifite n'akamaro no mu bindi bitandukanye kugira abantu bashobore kubimenya kuko benshi bakunda kwizera ibintu bavuga bijyanye n'amagara y'abantu biciye mu baganga boca babikorana kugira ngo bashobore kubibona yuko bari kumwe n'abaganga ko nibo basanga bafite ubushakashatsi bunini ku bijyanye n'amagara y'abantu
urakoze cyane Nowa reka tujye ku murongo twakire na David wiriwe neza David
wiriwe
urakomeye
urakomeye
kibazo cyangwa icyumviro
nakoni kiyadu wane ujye wumba kuza gukoresha indege mu mutumire ukuntu yakoresha ibyo wumba kandi bajye rero babona rivura natwe bajye baregera n'ahantu hategere mu gisagara bajye baregera mu cyaro hose kugira ngo tujye bimene kuko ndumva ari kubera ari byiza
murakoze David murakoze cyane reka duha karyo Jean Bosco Nduwimana yishyura ibibazo bya Nowa n'ibya David Nowa yavuze ikibazo cyerekeye ibumba rikoreshwa n'abo mu bwoko bw'abatwa mu gihugu cy'u Burundi iyo bari ibumba mwe ni iryo nyene cyangwa ni irindi bumba rikoreshwa iyo bariko barabumba inkono n'ibindi
murakoze reka dushimire n'ababajije ubundi uretse ko ari ibara rishobora guhinduka cyanke ego ibara hanini n'ibiri bajyahindutse ariko nibijya nyene abako basanzwe bakora n'inkono kandi kuba bikurikirana neza bari mu bantu nubwo baba bafite ubuzima twovuga budahambaye cyane mu bihugu byacu ariko bari mu bantu badakunda kugwara kenshi bikomotse ku kugenda baryamamwo kurishyiramo amaguru kurishyiramo amaboko kurihema buri gihe bari rimwe usanga badakunda kugwara cyane nubwo bataba babayeho mu buzima bwiza rero Nowa aravuze ati mbega byoba by'ukuri bifasha mu kongereza amaraso n'uko kuntu kuri byamamwuka bikakuvura mwamaze gusa n'abatanga umuco yuko ibigo bitandukanye mu ma leta atandukanye yo mu isi igira ubushakashatsi notanga nk'akarorero hari ibyo bica article cyangwa mu mvugo y'abanditsi cyo mu kirimi no kwita nk'ingingo iheruka kwandikwa n'umugore umwe yitwa Catherine yayishyize ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ku ibumba ko ari ivu canke isi ishobora kuvura ibibazo byinshi. Iyo ngingo yari yanditse hirya yeje mu mwaka weze mu 2016 mu kwezi kw'12 yerekanye ko iyo umuntu akunda kunywa amazi mu gatondo agafata inusu y'igikombe cy'ilitiro agafata icyo gikombe cy'inusu y'ilitiro cyuzuye amazi mu gatondo agashyiramo ka kayiko gatoya k'ikawa bitakugere akafe kuzuye ifu y'ibumba ayo mazi umuntu akayanywa mu gatondo akabikora mbere yuko afungura nimba afungura mu gatondo iminota 30 akayanywa aba yongereje cyane cyane icyunyunyu cy'ubutare kimwe bita ikwera mu Gifaransa ari nacyo gituma umuntu agira urugero ruhagije rw'amaraso gituma umuntu agira urugero rwiza rw'amaraso kuko kiri mu bimwe bigize amaraso yacu ako n'akarorero kubwene ashobora kurikoresha kugira ngo icyo cyunyunyu kiboneke aho twovuga kandi ku kijyanye no gukorera hamwe n'abamenyi n'abakora iby'amagara meza mu bihugu byacu haba aho rimaze kumenyekana iyo tugira ubushakashatsi cyane abantu bagira ubushakashatsi bakandika baba bandikiye abantu bashobora gusoma kugira ngo bige twebwe rero turasoma tukiga hama turose akaryo tukabibwira abantu hama umuntu tukamubwira nibyo tuba twarakoze kuko nkanje ndarikoresha mu buzima busanzwe ndarinywa imaze kumfasha byinshi yanamvuye n'indwara ya amibe byamfashije byinshi cyane rero ndumva ahubwo akamo yamaze kugatera ahubwo ama leta muri bino bihugu byacu nayo twijukira kugira ubushakashatsi afatikanije n'ibigo bimaze kugaragaza ko ibumba rishobora kuvura cyane uwo ni Noah ndibaza ko icyo yabajije ni birakomaze gutanga umuco kuri cyo nawe twebwe tubikora nk'abavuga butumwa dukora igikorwa bita ivuga butumwa bifatiye ku ikanguro n'ubugorozi ariko tugakora icyo bita reforme spirituelle n'icyo bita reforme sanitaire ni ukuvuga turafatanya iby'amagara n'iby'umubiri kuko ntiwotandukanya umubiri n'umutima muri icyo gihe umuntu ntaba ashobora kumva neza iby'umutima ye adakomeye kujya no mu mubiri kuwita David nawe abajije ingene ibumba rikoreshwa ingene ibumba rikoreshwa ni inzira zibiri rishobora kunyobwa cyangwa rigashobora gushyirwa ku mubiri inyuma yateguwe mu buryo bushoboka nk'irishyirwa ku mubiri inyuma urari tuba mu twondo rikamera nk'ikibumbe kimwe bafyaturamo amatafari cyangwa bafyaturamo inkono ku bakora inkono mukagomeka ahantu haba hagwaye arahazimbye ariko hararurumba ibyo bita ama inflammation ari umutwe uri kurakujya kagomeka mu mutwe ari ukubura ikiro ibyo bita insomnie karishyira ku irugu gutyo riragenda rigafasha hari n'inzira rero yo kurinywa kwako nina amaze kuvuga gushyira akayiko kamwe mu nusu y'ilitiro y'amazi mu gatondo kanywa hari n'igihe biba bivana n'uburwayi bishoboka ko umuntu arinywa n'inshuro 3 ku munsi
none kuri ico nyene uvuze cerekeye ukuntu rikoreshwa abanyagihugu bifatanye n'ico yari yabajije cerekeye ukwegera abanyagihugu kugira ngo mubigishe bamenye n'akamaro k'ibumba bo kwegera hehe bande kugira ngo bamenye neza na neza urugero rw'ibumba bonywa canke bokoresha ku mubiri iyo bagize ingwara hari abasanzwe bavura benshi ngaho mu gihugu canke baratangiye kumenyekana ku buryo ko abanyagihugu bo begera
murakoze cyane kuri icyo kibazo kirakenewe kugira ngo abantu bamenye neza dusanzwe dukora igikorwa mwamaze kuvuga kivuga butumwa tukaba twitwa kenshi bakunda kuvuga abagorozi kandi dukora igikorwa nyine kivuga butumwa mu bizo nzira zibiri maze kuvuga rero dusanzwe tubyigisha ku ma radiyo ari mu gihugu cyacu zimwe na zimwe zikorera hano mu gihugu cyacu nk'iradiyo y'imico kama turakorera no kuri radiyo umuco FM y'Ingozi turakorera no kuri radiyo bita Sare FM y'Igitega tukacisha ku izo nyigisho ariko zidaca no kumbonesha kure ya heritage dusanzwe kandi dufise imigwi ibi yo kuma telefone bita ama groupe WhatsApp dukorera ko bayita umuntu muzima turabishira kuri YouTube twamaze kubitegura neza tukaziga tukashira mu ngiro tukabona ko ari byo tureza tukabigisha tukabishira kuri YouTube naho nyine byitwa umuntu aja kuri YouTube asanga cyo umuntu muzima turabishira no kuri page ya Facebook yitwa danye umuntu muzima ugatanga izo nyigisho tugenda turabishira ariko mu ubundi tubakorana buri buri munsi wa buri munsi urangiza indwi samedi ku munsi w'indwi tubadukoranye twiga by'ijambo ry'Imana ariko n'izo nyigisho z'amagara ntizibagira rero turatumira abantu rimwe na rimwe bakaza tugafatanya tukasobanura neza uko bisanzwe bikoreshwa kuko ntabwo twigisha iby'ibumba gusa turigisha n'ibindi bitandukanye.
Urakoze cyane. Katubandanye ku murongo twakire na Yohani. Yohani wiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Amahoro.
Amahoro gose. Banje gushimira kwanza ubwa mbere uyo mutumire mwatumiye. Kibazo nari mfise ni kibazo kimwe cyonyene. Nagomba ndamubaze nk'abantu bakunda kuba bafise nk'indwara za hepatite mbega numvise ko iyo bumba rifise amabara menshi bokoresha ibumba rimeze gute borikoresha gute murakoze aca mpinyisha murakoze.
Nduwimana Jean Bosco kubijanye n'ico nari nabajije mbere abantu bokwegera cyane cyane kugira ngo babafashe nk'unyarabajije kibazo cyo kugira ngo kumbure ingwara yo bafise ayivugwe harabahinga bajejwe gutanga urugero rw'ibumba n'ingene bo bikoresha neza na neza harimo nakangahe bo bunywa ku munsi mwo muhanura iki nubwo mutari umuganga kandi mutotanga impanuro nk'iza baganga ariko nk'ingwara nka petite murayumva abantu bayigwara bavugwa n'ibumba bakoresheje gute muganga yababwiye gute.
Murakoze cyane umaze gutanga umusho kuko ntabwo byukuri turabavuze cyangwa abaganga ariko tugira ubushakashatsi niyo mpamvu ntabwo tuvura abantu ahubwo abantu turabarangira ibishobora kubavura ariko tukabasaba nk'iyo umuntu anshikire ndamubwira nti banzuje kwa muganga ugirishe ibipimo muganga naguha imiti nkumbure ntishike kuco wifuza cyo gukiza uraheza urazoheza ukoresha ibinabyo ariko imiti yo kwa muganga wabanje kuyikoresha ukabona nta kivuyemo rero mu bitabo dusoma cyangwa kubushakashatsi tugira tugaronka umuco utangwa n'abahinga batandukanye iyi indwara zifata igitigu zirashobora kuvugwa n'iryo bumba iyo ripanzwe n'ibindi bintu bikurikira rirashobora kunyobwa mu mazi yo mu gatondo nk'uko namaze kubivuga ariko umuntu akagongeramwo akarikangiramwo indimu muri kuri rwa rugero namaze kuvuga rw'akayiko gatoya kuzu ifu yaryo mu nusu y'itiro y'amazi agakanyiramwo akadimu agashyiramwo agatobe k'indimu ashobora no kongeramwo akayiko kamwe k'ubuki ubuki bwiza butagiramo isukari butatetswe gutyo umuntu amazi akayanywa mu gatondo ibyo akabikora iminsi igera ku 15 abikora buri gatondo ubwo n'urugero rwa mbere cyangwa n'akarero ka mbere kuko ugene ibumba ashobora kuryivuza izo ndwara zifata igitigu ayo bita affection hepatique ashobora kandi no gukoresha iri bumba nyine ariko akarikoresha muri ubu buryo bukurikira ushobora gufata amazi yuzuye iritiro ugashyiramo ikiyiko kinini cy'ifu ya rya bumba cya kiyiko kinini dusanzwe tubona tumenyereye bikoreshwa mu gufungura ariko hambaga uwishe kiko kinini cy'ifu y'ibumba ugacushiramo akayiko gatoya ku cyo bita umunyu mu kirundi dukunda kwita ngo ni umunyu w'igitumba abandi babyita umunyu w'inka hari abandi bakunda kubyita sel marin mu gifaransa bayita ngo ni sel marin cyangwa iyo bita sisart mu cyongereza ni umunyu nawo usanzwe waragizwe kubushakashatsi ko ufasha cyane mu kuvura indwara zitandukanye noneho ayo mazi ukanywa akarahuri agace kayo mu gitondo ukongera ukanywa agace kayo saa sita ukongera ukanywa akandi gace ku mugoroba ibyo ukabikora gatatu gatatu mu ndwi mu kiringo cy'indwi zitatu ni ukuvuga inshuro icyenda mu ndwi zitatu biraheza bikagufasha kuba bafite indwara zitandukanye bishobora gufata igitugu n'abakuba baba baragize bya bindi byo ku igitugu cyaratanguye kuvimba umuntu agana kugira cirrhose naho nyine biraheza rigafasha cyane ariko umuntu agacasabwa kwirinda bya bindi biza byarateye kugwara icyo indwara kuko kenshi biba byarakomotse ku bintu umuntu yanyoye icyayi cyinshi inzoga nyinshi isukari nyinshi yabaye nyinshi n'ibimwe byabaye ndengakamere mu mubiri ibyo bice bisabwa ko umuntu abyirinda hanyuma hambavu y'ayo mazi arimo igibumba na n'uwo munyu bita Belmarin umuntu aca yongera ko gufungura ivyamwa akazira binyuranya n'imboga ni kuri ego ni kimonyaje canke ni igishinga ntawe dufite kuko tumaze kubirangira abantu hamwe bakagira bakubwira bati by'ukuri twarakize kandi imiti yo kwa muganga yasani yari yananiwe ariko cyo ko kwa muganga basaba bavuye ahubwo ni uko uyu muvuzi bufatiye ku byarimwe gushika ubu mu bihugu byacu bitaramenyeko
birumvikana ko no mu nkuru twumvise hari umunyagihugu yavuwe na mugenzi we ku mutumba yari asanzwe azi ikibazo c'ingwara yari afise nk'igikomere yagiye aramuvugutira umuti aramuha ico kintu kabarazi ko kuva nabakera ariko bakoresha uwo muti yamuvugutiye akakira ariko nta ngaruka mbi murabona mu bushakashatsi bwanyu mwakoze canke mu nyigisho mugenda muratanga ku bantu baba barakoresheje ibumba mu buryo budakwiye gukoreshwa canke yaba yarakoresheje ibara ritari ryo ku ngwara ritari yo byagenze gute hari ingaruka mbi murabona
ibintu byose Imana yaremye iyo umuntu amenye kubikoresha bishobora kumugira neza ariko iyo atabimenye haba icyo bita contre-indication mu mvugo z'abaganga cyangwa berekana ingaruka mbi yo gukoresha ikintu mu buryo butari bwo cyangwa gukoresha ikintu mu gihe kitari cyo nko ku ibara ryera iyo bita couleur blanche ntabwo ari ibara rinyobwa ntabwo ushobora kugira icyo bita ingestion ngo uyinywe urimire ahubwo risanzwe byo rikoreshwa inyuma kugurisiga kurishira ahantu habyinze kurishira ahantu hari gisebe ahantu haturitse igiturika kurishira ku ahantu haje ikintu cikira bagukumubiri gutyo ku ibara risa n'ugwatsi rutoto n'igikivuvu iyo arashobora kunyobwa atangorane ku ibara ritukura n'isa n'umuhondo nayo nyene iyo umuntu yaginitse rikamara amasaha agera ku 8 mu mazi urashobora kunywa ayo mazi ariko kwa dukumbi twibumba twamaze kwireka hasi ukareka kutunywa rero nk'iyo umuntu aciye arikoroga nk'ibyo by'umutukura canke bisa n'umuhondo agasharinywa bishobora ahanini bishobora kumutera ikibazo cyo kugumirwa mu mara kugira ibyo bita constipation biba bikomotse kuri utwo dukumbi twabaye ari twinshi yanyoye ibumba rinyobwa ariko rinyoye mu nzira itari ariko nk'iri ry'urwatsi rutoto naho ukoroga mu mazi iyo ryamaze kuyungurwa neza kuko rirategurwa mu nzira zitatu iyo rikuwe mu mazi rikanikigwa hama rigasekurwa rikayungurwa neza n'akayungiro gatanga ifu nziza uraheza ugashobora no kurikoroga mu mazi ukarinywa ikindi gishobora kuvuga hari abatarikoresha bivanye n'uburwayi baba bafise aha turavuga nk'abantu bafise uburwayi ahanini bukunda gufata imitsi igarura amaraso mu mutima ubwo burwayi ariko bukarangwa n'uko iyo mitsi yagiye mu mutuntu twitwa utubuye ibyo bita amatrombose cyane amaflebite hari ibyo bita hari igihe umuntu agira icyo bita inflammation tromboflebite ni ukuvuga uburwayi bufata wa mutsi ugarura amaraso uyakuye nko mu ino yasubiza mu mutima abantu bafite ubwo burwayi bw'ibyo bita trombose byamaze kumera nk'utubuye abo ntibarinywa bemeye kurikoresha na konti bemeye kurishira ku mubiri wabo inyuma hari n'abandi kubafite ikibazo cyo gukomantara kw'imitsi igihe ya mitsi ijana amaraso yakuye mu mutima iyakwiza mu mubiri iyo bita ama arteri igihe imitsi yabo yameze nk'idadaraye bakagira ibyo bita arteriosclerose mu mvugo y'ikiganga ni ubwo burwayi bwo kudadarara imitsi abo nabo nyine ntibemererwa kurishira ku mubiri cyangwa kurihonyoramwo abandi ni abantu bafite ikibazo cy'amaraso atabashika neza mu bice byo hepfo by'umubiri zo bita mambrane inferiere ni ukuvuga bigizwe kuva mu rukenyerero kumanuka iyo bafite icyo bita manque d'irrigation dans les membranes inferieures cyangwa kubura amaraso ahagije muri ibyo bice byo hepfo nabo nyine ntibaba bemerewe kurigenderamwo cyangwa kugicaramwo cyane kubyisiga kuri ibyo bice byo hepfo abandi batemerewe kurikoresha n'abantu bafite igisukari kimaze kurenga urugero kigeze ku rugero rurengeje cyane kuri bya bipimo
abafise diabete abagwaye indwara ya diabete
abagwaye igisukari diabete
wavuze kubijanye kandi n'abashobora kuba bagumiye gukora banyoye nyinshi cyangwa banyoye itari wowe nka constipation yokora iki muri icyo gihe iyo bimubereye ko
Iyo walinyoye ukutariko ugasanga wanyoye itakuye kunyobwa ahubwo imbere yuko inyobwa yasaba kuryini ku mwanya muremure ikintu umuntu ashobora gukora ubwa mbere ni uguca arondera amazi ameze nk'akazuyazi ayo mazi ameze nk'akazuyazi ukayakanyiramwo akadimu hanyuma ukayanywa ukayagotomera ukanywa inusu y'iritiro bivanye n'uko umuntu abangana hanyuma iyo amazi amaze kumara iminota 30 mu mubiri umuntu abakwiye gufungura bya vyamwa cyane ibyamwa bitanga amazi ariko amazi akagenda akoresha mumara aho tuvuga nk'ipapayi ariyo imenyerewe cyane turashira ko umuntu ashobora gukoresha kandi ama iyo bita pasteke watermelon cyane iyo byakomeje umuntu akababara cyane acashobora kugira icyo kugira mu kirundi byo bitakwina lazima anale ni kuvuga kuba bimenyereye acagenda agakoresha ubwo buryo bwo kwirundikamo amazi biciye mu nzira yo gutoreramo umwanda mukuru akirundikamo amazi y'akazi yazi araheza agacagira diare direct cyangwa acagwara ya ngwara yo gucibwa mu buryo bwihuta ariko ryabumba rigaca risohoka noneho nyuma y'iminota 30 ubwo buryo maze kuvuga wabukoresheje urahe zigaca woroherwa.
Twabisa kandi abatwumva yuko abifuza kurondera izindi nyishu canke ayandi makuru kubijanye n'iryo bumba canke iyindi miti kama twabibutsa yuko n'igisata cerekeye amagara y'abantu mu Burundi igifise igisata kikijejwe ukuvura biciye mu miti kama naho nyene kumbure barashobora kugenda bakabaza ibindi bibazo kubijanye no kuvugwa biciye mu miti kama bakabaza ibibazo cyane cyane vyerekeye ibumba n'akamaro kacu kayo kubijanye n'ingene rivura murantunga Jean Bosco Nduwimana nkuko twabivuze nkuko mwabyumvise abatwumva ni nabavuga butumwa uwo tubwira kumbure kubijanye na Bibiliya mwavuze yuko bijanye n'ijambo ry'Imana Imana ivuga ko dukwiye gukoresha ibintu yaremye bidaciye mu guhingurwa tubwire muri Bibiliya aho ibumba ryakozwe ryakoreshejwe ryavuye iki muri make tubwire
murakoze cyane kumbaza icyo kibazo kuko ni kibazo kiza ko hatse dukora icyo gikorwa tunyuriye mu vuga butumwa kuba kurikirana kahise ka Bibiliya cyangwa kuba kurikirana kahise k'umuntu igihe Imana yaremye umuntu mu gitabo cy'itanguriro mu gice cyaho cya mbere ukabandanya no mu gice cya kabiri bakoresheje ijambo ngo yamuremye mu mukungugu wo hasi ariko mu ndimi zigenda zitandukana uretse ikirundi cyacu urasanga baravuze ngo Imana yaremye umuntu mu ibumba mu gitabo kandi cy'umwanditsi umwe muri Bibiliya uwitwa Esaya benshi bamaze bazi muri Bibiliya mu gice cya kimwe mu gitabo yanditse mu gice cya 64 yaranditse wewe arahishuka neza ko umuntu yaremwe mu ibumba kuko yanditse avuga ngo ariko noneho Uhoraho uri data wa twese turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu twese turi igikorwa cy'intoke zawe byumvikana ko ibumba twocita nka pièce de rechange ku mubiri w'umuntu iyo umuntu yagize ikibazo cy'uburwayi gukoresha ibumba rero ni nk'ukongera gusanura ha hantu haba harononwe n'uburwayi kuko uburwayi abaganga baravuga ko ari ikintu gitera umubiri ariko gikomotse inyuma kenshi mu mubiri kidakomotse ku kugenda umubiri uremye rero mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana cyangwa Yohani kuba bivanye n'ibyo n'umuntu avuga mu gice cyaho cy'icyenda Yesu yigeze kurivuza umuntu yigeze kurivuza umuntu yari afite ikibazo cy'ubuhumyi yafite amaso atayahumye maze Yesu ngo yafashe udute aratuvurunga amaze kutuvurunga ukudute atuvurunga mutwondo ukutwondo ngo agishira ku maso ya wa muntu maze nya muntu aca murungika kwiyuhagira mu kidengeri kimwe cyari mu amazi cyitwa Silowamu mu nyuma uwo muntu araheza arahumuka impamvu Yesu yakoresheje iryo bwo cyangwa iryo bumba kuko muri Aziya risanzwe rimenyerewe gukoreshwa cyane nuko yari azi ko ririmo ubushobozi Imana yari ibitsemo ngo kongera kunagura ingingo z'umuntu kandi uwo muntu yagarutse abona rero icyo ni kimwe mu byaduteye natwe kwibaza tuti nk'abavuga butumwa abantu tugiye tukagira ubu bushakashatsi hanyuma tukigisha abantu nyine bakwiye gukoresha iby'Imana yaremye bitandukanye twoba tugize igikorwa cyiza ko tubona nubwo dukorera nk'umwami wacu Yesu nawe yabikoze nico cyaduteye kubikora ubundi benshi bagiye turavuga kandi na muganga Luka basanzwe bazi ko yanditse evangile cyangwa inkuru nziza ya Luka akandika n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri kahise nubwo bitanditswe muri Bibiliya ariko mu byo yavuze abantu harimo kubarangira kuja mugondo icyo bita kugira bya bindi bita bendagire harimo ngo kurangira abantu kota akazuba kuryama mu mazi urumva ko yari bwa buvuzi kama bwongeye kugaruka muri no minsi yacu muri kino kinyana cya 2021 ahanini aho uretse mu muri Bibiliya ariko kandi mu bwami bw'abagiriki nk'ababita Hippocrate ariwe bita Père de la Médecine cyane se w'ubuvuzi tukavuga n'abanyabwenge b'abagiriki nk'abo bita ba Pythagore turasanga barangira abantu kuryama mu gondo niyo bafite ibibazo by'umugongo iyo bafite ibibazo by'ibyo bita amarticulation cyangwa iyo abantu bagize ibindi bibazo nk'ibyo bita hemiplegie ari byo umuntu agira paralizi akagira ikinya nk'ukuboko kose kajamugira ati uko kuboko kugenda kuryamike mu gondo kumareyo isaha zibiri kuri muri rwa gondo rw'ibumba uraza kuba umeze neza ibyo ni ibintu byagiye bikoreshwa cyane
mu Burundi hari hahantu nta guciriyemo mu Burundi aho bahari ahantu hazwi hari ubwo gondo abantu bajamwo gushobora kuryamamo canke gukoresha
byukuri gushika mu Burundi ubwo gondo ntaho ndamenya ko ruri ariko tukomeje kugira ubushakashatsi ntitwobura ahantu imyonga iri kuko dufatiye nk'akarorero nk'ibi binogo usanga abantu bakora mu ibumba ry'amatafari amatafari yo kubaka amazu amategura yo gusakara amazu n'inkono abatwa bakora kiriya binogo haragera igihe mu nyuma bikaja mu gondo nubwo rutaba rugondo rw'ibumba ubwo gondo iyo umuntu icyo kinogo ashobora ari kinogo umuntu ashobora guhagararamo ashobora kugishyiramo rya bumba akagihagararamo bikamera nk'ikintu cy'uru digidi ibyo bita amasedima mu Gifaransa cyangwa ugishanga gutyo ugasanga umuntu avuyeyo amerewe neza ariko gushika ubu mu gihugu cyacu ni ukubwira nti icyo kinogo kiba kiri ahatwege tumenyere kuri koresha kiryomeka ku mubiri cyurinywa gutyo nibwo buryo tumaze kumenyera gukoresha
urakoze cyane reka twakire wundi munyonyi w'ishwi rya Amerika Yuvenari mwiriwe neza
amahoro
urakoze kwihangana ku murongo nduwimana yarafise bitari bica sigura cyane cyane kubiri mu ijambo ry'Imana basanzwe bakoreramo Yuvenari kibazo cyangwa icyumviro majambo make
igihe kibazo nari fise mu bisanzwe mu Burundi hari ubwoko bw'amabumba menshi hari ibifu n'ubururu rigomba kwera rigomba kwirabura birani rigomba gutukura none ubwo bwoko bw'ibyo bumba bwose bufise ubushobozi bumwe nimba budafise ubushobozi bumwe none ibumba rye rimwe rimwe n'uko risa yoba rifise akamaro akahe ku ndwara iyo ariyo yose mu majyamo make ryoba rivura indwara iyihe icyo nashaka kubaza
urakoze cyane Jean Bosco Nduwimana yari yasiguye ubumba butandukanye sinzi ko wabyumvise ikiganiro kigitangura aho yasiguye ibyunyunyu byinshi bitandukanye biri mu mabara atandukanye y'amabumba y'ibumba riva mu bice bitandukanye by'igihugu ariko tumaka ryo Jean Bosco usubira kugasigura amwe mu mabara nk'ayo Yuvenal avuze yabonye harimo n'ubururu tutatwumve muhara hari buri bara rirafise ingwara rizwi ko rivura
ego buri bara rirafise ingwara rishobora kuvura gusumba irindi nkuko amaze kubivuga mu gihugu cyacu hamaze ku amabara tumaze kubona abiri aboneka cyane irisa n'umuhondo n'igera niri gikivuvu ariko n'iritukura riraboneka igihugu naryo rishobora kuba rihari nkumburejewe ntarashika aho gihindwa rero nkirisa nk'iri bara risa n'ikivuvu ariryo riboneka cyane mu gihugu cyacu ndatanga nk'akarorero rishobora gufasha ku bantu bagifite ikibazo cyo mu mushishi cyo mu ndwara zimwe zimwe zishobora gufata mu bihinga bijejwe kunoza indya nk'abantu bagize icyo bita dyspepsi igihe umushishi cyo wananiwe waremerewe umuntu akumva asa naho yagugaye mu nda cyangwa yameze nk'uguzuye cyangwa abantu bagize bakunda kuyogwa byo bita vomitima cyangwa abantu bagira ibyo bita kururumba mu mushishi ibyo bita amagastrite abo iyo banyoye rya rindi ry'urwatsi rutoto bakanwa kumwe na bivuga akayiko gatoya mu nusu y'ilitiro y'amazi bakarinywa buri gatondo bakabikora iminsi igera ku 8 icyo ubwo buryo butatu cyangwa izo ngwara z'uburyo butatu bishobora gukira byoroshye bikomotse kuri ayo mazi cyane kuri iryo bumba umuntu ashyize mu mazi. Irisa n'umuhondo naryo rirafasha, ariko rikunda gufasha cyane ku bantu bagize ikibazo cyo gupasuka nk'umutwe umwe, kugira umutwe ukurya igihande byo bita migraine, mwari mwamaze kubivuga. Irafasha cyane nk'ishyo rya bumba ry'umuhondo ukaritoba mu mazi, wamara kuritoba ukaryomeka muri cya gihande kiriko kirakurya mu mutwe, rimaze ko iminota iri hagati ya 30 na 45, hanyuma ukarikura ko umutwe uraheza ukoroherwa. Aka ikaruru ka gatatu ni nanyamaze kukavuga, ni rya rindi ryera risanzwe rikoreshwa mu kuvura cyane ibiguma bisanzwe rizwi, kuko naryo mu byo bita produit pharmaceutique cyangwa mu mahinguriro akora imiti, nibyo rikunda gucangwa n'imiti iyo bakora imiti abantu bashobora kumera nk'ibinini, usanga ririmo kuko icyo bita kaole mu gifaransa cyangwa ishwagara kwegwe niko tugomba kuvuga mu Kirundi. Rero rirafasha rikagira ubushobozi bivanye n'ibara rifite.
Twibutse abatwumva ko muri komunumviza radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri isanga cerekeye amagara y'abantu, kandi twakongera tukabibutsa yuko abafise ikibazo cyacyo cyose cyo mu mubiri bagwaye bobanza bakitura muganga imbere yuko bakurikiza impanuro zarizo zose twatwe ko turabaha, kuko nkuko twabivuze umutumire wacu si umuganga ariko yarabikoze mu bushakashatsi, akaba afise n'ubuhamya bw'ivyo ibumba rikora. Yaranagwaye nkuko yabitanze kwa Karorero wa Mibe, arakoresha ibumba arakira. Tubandanye ku murongo twakira abanyonyi biradijwe rya Amerika. Pascal wiriwe neza?
Wiriwe cyane. Nanjye nakurikiranye ikiganiro kijyanye n'akamaro k'ibumba. Mutumire yakoze cyane kubera ngaha mu Burundi usanga bitamenyerewe, na mwarija twumvise ari n'amadini yigisha abantu abwira ko gukoresha ibintu kama bitake mu mahinga bitahingwe n'abazungu ngo bigare amaprodi afunze neza, usanga batabyizera ngo nukwizera ibintazi.
Mbandanye Pascal.
Akenshi rero ugahita usanga biterwa n'ukutamenya, kuko iyo ubona ko kumenya Imana ni ikintu cyagutse, kuko hari Imana hakaba n'ubushobozi bubonekera mu by'Imana baraturemeye, aho sinohagaruka ngo ntange uwo muco gusa abantu bamenye ko ibintu byaremwe bitandukanye, haba n'ibumba ririmo n'ibindi bindi byatsi n'ibindi biterwa bitandukanye dukoresha, ndetse n'ibyo dufungura byose bidufitiye akamaro ku magara yacu, bikatugoza n'adurinda n'ingwara mu buryo butandukanye, kandi kubikoresha ntabwo ari ukutizera Imana, ahubwo ni ukumenya ko no muri byaremwe ubushobozi Imana yabishizemwo. Cyane cyane kwijyanye n'iki kibumba rero, bamaze kuba kwimara isa akamaro kadasanzwe bivanye n'ayo atandukanye, kugira ngo ntave bitiranya ngo bakirira mu nyungu bose amajya kwimba rya bumba bakoresha mu kubumba inkono, bari barikoresha mu kurinywa ibumba ryo kunywa, bivanye n'uko amagara y'umuntu aba akomeye cyane atarayo gupfa kubufatwa mu gihe cyakiye. Aya mabumba dukoresha bakoresha mu kunywa cyane cyane urwatsi rubisi, aba yahinguwe n'abantu bazigiriye inyigisho kugira ngo bamenye ingene bazitondera bashobore gukora ibumba ryiza ritagiramo imyanda, bivanye n'uko ngaha mu Burundi usanga bigorana abantu ugasanga no mu guteka ugasanga bateka ukutari bagateka nabi. Rero iri bumba bakoresha mu kunywa riba ryakorewe ku bigo babigiriye ubushakashatsi ku buryo baritegura neza, noneho bigatuma biyasha kubangamira amagara y'abantu. Icyo ni kimwe.
Urakoze cyane Pascal, tuko turaja ku musozo w'ikiganiro. Urakoze cyane rwose ku mpanuro utanze. Reka duha akaryo Jean Bosco Nduwimana acarangiriza hano nyine, natanga akajambo ka nyuma yongera avuge kuri ibyo Pascal avuze. Ni hehe mu Burundi umuntu yogura iryo bumba risukuye neza ryahinguwe ryiteguriye yuko abantu bashaka kurinywa? Hama ushishikare uduhe n'akajambo ka nyuma. Urakoze cyane.
Murakoze. Mu gihugu cyacu hari abantu bamaze kumenya akamaro karyo kandi bakaridandaza bakaritegura, nk'abari mu gisagara cya Bujumbura kuko niho dusanzwe turi, riraboneka kuri ku isoko shasha yo kuri Kotoba, hari ahantu baridandariza ugasanga riratekeye neza mu buryo bwiza mu gisagara cya Bujumbura hagati, naho nyine ahantu hasi yaho bita kuri Maison Fleurie hamwe badandariza amashurwe mu gihugu mu ndani mu rupangu, naho nyine hari ahantu baridandariza ugasanga yateguye neza kuko biba byavuye mu bigo birihingura nk'uko Pascal yavuze kubivuga. hanyuma turangiza nk'icyo nabwira abantu. Abantu nibamenye ko mu by'Imana yaremye harimo ubushobozi bwayo nk'uko uwo Pascal amaze kubivuga. Ibibazo bibagira ko abarundi bo hambere medicine scientifique cyangwa ubuvuzi bw'ikizungu butaraza, bivuza ibyatsi, bakivuza indya, bakivuza n'ibindi n'amazi gutyo. Rero muri ino minsi ubuvuzi bw'ikizungu busa naho bwarengewe bitewe n'uko indwara ziyongera. Abantu ntibijukire cyane gukoresha ibyo bintu Imana yashyizeho, harimo ibumba.
Urakoze cyane.
Cyane.
Urakoze cyane rwose Jean Bosco. Ndashimiye cyane mwe mwese mwaduteze amatwi hano iyo turangirije ikiganiro cyacu. Mwari kumwe na Ruyanitanga Ishaka, ndashimiye Zuber na Innocent bamfashije. Mugire umunsi mwiza mwese.